Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda amakuru. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com, ku maradiyo turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Izo impangano mugambe uteguri ntonde za gito. Uwo mugambe rero ugira kazi kamwe kakazoka ariko gatogwa. Uzohagusanga bari wanyirarashavuye bace bakazikorose batinda kwasambe bya rugawe tugenda hanze.
Uyu ni Terence Ntahiraja, umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Burundi, arasaba abanyamigambwe gukosora utunenge turi mu rutonde rw'abitoza kugira ngo imigambwe itazagitoresha abantu bamwe. Naho HCR irasaba amafaranga yo gufasha impunzi z'abarundi. Abasore babiri bo mu Kayanza bagiriwe n'icyaha cyo gushaka kwicisha uburozi umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara, bakatuye imyaka 15 y'umunyururu. Ngizo rero ingingo z'amakuru turasoreza ku gice cy'ikiganiro muri sanga mwumvise mu kanya ku ndwara ziri mu ihene mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Ikaze. Uyu munsi umwunganiriza akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi, Terence Ntahiraja, yagiranye inama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa yo mu gisagara cya Bujumbura. Yateye akamo Abarundi bujuje imyaka yo gutora kutangira kwiyandikisha guhera ejo kuwa kane kugira ngo bazabashe kwitaba amatora yibwirizwa shingiro rivuguruye. Evariste Zikobanya nka yaduteguriye inkuru.
Muri iyo nama yo gusigurirwa ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'Uburundi, abaserukira abandi muri komine Ntahangwa bafise ibyo bashima n'ibyo banegura. Nk'abakenyezi bashima kw'iryo bwirizwa shingiro ribaha ibibanza biboneka mu nzego zitandukanye, ariko banegura ingene hari bamwe nk'abashingamateka baguma ku ntonde ibiringo byinshi. Jean d'Arc Ngendakumana ahagarariye ishyirahamwe Onerope Burundi mu gisagara cya Bujumbura.
Ubu rero umukenyezi w'umurundi kazahari guhera ku bigeme b'abakobwa b'imyaka 16 murahamagawe, ntimuzoreke kuja imbere ngo ntibabashize imbere. Ntimuzikumire itegeko mwaryumvise babagarukiye. Mugende mu mihana no kuri babandi barera abana abayaya. Uyu munsi mubarondere iyo bari nabo bagende kwiyandikisha bazoshikirwa, ntimubashire inyuma. Kigira kabiri nashikiriza naho ngo atakizohinduka, nyabuna muraze murahindura uko abanyagihugu babatuma. Muri iyi migambwe mbega ni kuki batavuga ngo ibiringo bizogenda ukunuku? Ugasanga wabaye umushingamateka muri 2005, yabaye umushingamateka muri 2010, yabaye umushingamateka muri none ubandi bazoguraga koti ryari?
Umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu yishuye ico bivako, agasaba abarongoye imigambwe gukosora ibijanye n'intonde z'abitoza.
Iki kibazo rero ni Imana ari abasobanukira imigambwe bari hano nibacumve. Izo impangano mugambwe utegura intonde z'abitoza. Uwo mugambwe rero ugira kazi kamwe kakazoka ariko gatogwa. Uzohagusanga bari wanyirarashavuye bace bakazikorose batinda kwasambe bya rugawe tugenda hanze. Kuko muri demokarasi abanywanyi bafite uburenganzira bwo guhindura. Umunyapolitika tubwengereye yuzararaba bakaza barasanga ikaya, niko ndabyiyumviyeho ko wabivuze kugira ntazohabasanga abanywanyi biwe barashavuye cyane bakateza kurondera ahandi.
Iyo nama n'abavuka komine ba Ntahangwa ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati bwayitunganije buca kuri uwa kane hatangura igikorwa gihambaye mu bijanye n'amatora. Icyo naco nico kwandika abazoyitaba. Terence Ntahiraja atera kamo wo wese afise imyaka yo gutora kwitaba iryo yandikwa.
Aha rero kubera icyo gikorwa kidasanzwe kandi gihambaye, ubushikiranganji biri hagati mu gihugu igihugu burateye akamo abarundi bose gusidukana n'iyonka ku myaka yose kuva ku myaka 16 kuduga, kubera ko urupapuro ziyandikishiza ko yakarata izonakora mbere n'amatora y'2020 biyandikishe atanu mavuyemo kugira ngo twitabe icyo gikorwa duhamagarirwa n'ibyo shingiro kandi cyerekana ubwigenge bw'igihugu kuko umuntu wese afite uburenganzira ukwitorera amategeko cyane gutora abamurongoye
uwo yaserukiye ubwo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo nama n'abaserukira abandi muri komine Ntahangwa yagize n'ico avuze kubijanye n'itangwa ry'amakaranga muntu ni mu gihe hari abanyamigambwe bidogera bamwe muri ba mustanteri ko bakoresha kamwana wa mama mu gutanga ikarata karanga muntu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu asaba ababikora uko kubiheba
twarabaze kumva ico kibazo n'acaracari mu banyepolitike babishikirije igihe twari ko turasangira ibyahinyanyuwe mu integuro y'ibyizwa shingiro bavuga ko hariho indogozi zimwe zibitoroheza bene gihugu ubushikiranganje tuvugira baramaze gutanga amateka akwiye ku bajeje intwaro bababura amatari cyangwa bamusanteri kugira ngo borohereze uwo muntu wese akeneye karanga muntu kuko n'uburenganzira bwiwe kandi atandi mafaranga cyangwa ibindi bifasha barize kumusaba kuko igiciro cyacu kibisanzwe kizwi kucubahiriza kugira ngo ubwo burenganzira umwe gihugu afite aburonke atangorane maze aze yitaba amatora atagifashe na kimwe
kwigisha ego canke oya kubijanye n'amatora y'ibwirizwa shingiro ntiharagera nk'uko Terensio Ntayiraja yabwijwe rya Amerika avuga ko abanyepolitike bazohabwa ikiringo cyo kubikora kuzo birenga ko azuhanwa hisunzwe amategeko Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
mu gihe rero bategura amatora yibwirizwa shingiro rivuguruye mu Burundi abandi barundi 430,000 barenga bari mu buhungiro HCR irasaba amahanga agize umuryango ONU amadolari ya Amerika arenga $390,000,000 kugira ngo ishobore kubitaho muri uyu mwaka w'2018 Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro
Mu itangazo ryoshira hamwe gitaye impunzi HCR ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu iryo shiramwe rihamagarira abagira neza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuzo makungu kubera ubukene bw'uburyo ariko kandi iryo shiramwe risaba bafise cyo boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro yemeza ko muri umwaka w'2018 gusa hakenewe amafaranga arenga $391,000,000 z'amadolari ya Amerika na yarenga $1,000,000 y'amarundi ayo nayo fasha impunzi zirenga $400,000,000 ico gisata ca ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa vya yakenewe ibice birenga 85% vy'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi amashuri nayo ni make hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitanga kuva mu mwaka w'2015 abarundi barenga $400,000 barahunze kubera umutekano muke niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga muri uwo mwaka w'2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku $500,000 muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga $250,000 hagakurikira Rwanda kwakiriye abarenga $89,000 $44,000 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe mu Buganda hari $40,000 hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya Zambia Mozambique Malawi hamwe na Afrika y'Epfo mu mwaka uheze w'2017 impunzi z'abarundi zirenga $61,000 barahungutse abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Terence Ntayiraja wo mu bushikiranganje bw'intore gati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka
ariko nabwo gutera kamu nabandi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda mu Buganda Tanzania n'ahandi nabo genye ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko haramara umutekano
baze turime twubaka igihugu cyacu no kuri turabahumurije ariko tugasaba kandi nibihugu bimwe bimeze mu karere ko byaborohereza mu Rwanda ntibaborohereza batumvugisha kuri kuko ubushatsi gutataje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika magana atatu bavuye imahama mugabo baza batorotse kubwira uyu menye aca kwereka ibyo gakorashere iba yaramuhaye urumva ko ari ikibazo nibareke kuko amateka mutabakungu aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha n'uburenganzira bwiwe
niho umutekano wabo muri tegeko
hamaze kuza barenga 200 nta numwe yidoga murakoze
zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwijwe ijya Amerika kuko zitaratekanirwa kugira ngo zihunguke
uhunguka ni ugushaka k'umuntu yekina hanene dusaba no kugabe na mbese ukumva kigihugu kiratekanye hanyuma bakatwemerera yuko umuhashike mu gihugu nicyo yari mwo kazo bishikiramwo hariho nk'abantu turi kumenya rugusuba turetse ku inyigisho y'u Burundi rero ufite icyo n'ikintu bakora nyine bashobora kugiye gushikiramwo
urebye kujya kuntu abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wewe bakwiyumviriye baba bakwishe wewe bakwiyumviriye atane batari iterambere na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva nyatanditswe nibyo n'umuhisi gahagaze kuko ni wowe uhunguka atana kimwe uzokora
nase ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza ni naho iryo shyirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yovyitura isaba ubuhungiro Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika noneho tujye ingozi mu Burundi aho sentare isubiramo yahanishije umunyororo w'imyaka 15 abasore babiri bo mu ntara ya Kayanza bagiriwe n'icyaha cyo gushaka kwicisha uburozi umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza. Aba basore biga muri kaminuza. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikira urubanza rwabo.
Imbungabunge Aroni na Ndayisenga Samuel imisore ibiri ga muri kaminuza ituruka mu ntara ya Kayanza niyo yahawe igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 z'amarundi kuri buri wese. Sentare isubira muri Ngozi yabahanye kucaha bagiriwe cyo gushaka kwicisha uburozi Habyarimana Ferdinand wo mu ntara ya Kayanza. Uwo bagirijwe gushaka kugandaguza uburozi asanzwe arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza. Itariki 11 z'ukwezi kwa mbere niho sentare isubiramo ya Ngozi yashira urubanza mu mwiherero. Abashengejwe babiri bunganiwe n'umushingwamanza bategerezwa kwisigura ku kirego cy'umushikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi. Umushikiriza manza mukuru yabagiriza ko uwo mugambi bawuteguye baciye ku mukozi wo mu nzu wa Byarimana Ferdinand. Yasigura ko bamugize umugenzi imbere yo kumubwira uwo mugambi nawe arabemerera. Bamaze kumwemerera amafaranga aharugwa ku miliyoni 5 z'agahembo. Umushikiriza manza mukuru yunganiwe n'ivyabo na bibiri usaba indishi n'umwunganira yavuze ko uwo mukozi wo mu nzu azwi ku izina rya Chiza Petero yaciye abimenyesha shebuje. Itariki 30 z'ukwezi kw'icumi bafatiwe ko niryo sango yavuga ko bari bahanye kugira bashire ubwo burozi mu mfungurwa. Uburozi yavuga ko bugizwe n'isumu hamwe n'isima nk'uko umushikiriza manza yabimenyesha. Abashengejwe barahawe ijambo baranyisigura barahakanye icyaha bose. Bunganiwe n'umushingwamanza wabo basiguye ko baremantanirijwe kuko ari babiri bavuze ko bari basanzwe ari abagenzi b'uwo mukozi w'uyu atwara umugambi uri ku butegetsi. Aroni Imbungabunga yavuze ko bamenyanye biciye kuri muramu wa Byarimana Ferdinand. Yanasiguye ko bafashwe mu gihe bari bagiye kuraba uwo mukozi kugira abereke umuceri uzimbutse yari yabarangiye. Umushingwamanza wabo yasabye ko umushikiriza manza yokwerekana iyo sima n'iryo sumu bategerezwa gutanga. Kubwo umushingwamanza ivyo vyerekana ko ari rementanye ryakozwe imbere yuko bafatwa asigura ko atatonga bafatanye. Umushikiriza manza mukuru avuga ko itonganya mukuru ari uko bafatiwe aho bategerezwa gukorera icaha. Yaba umushikiriza manza canke ivyabo na vyiwe bemeza ko abasore biga muri kaminuza bari babanje kuza kuraba ko atanzitezi zihari kugira bakore icyo caha bari bateguye. Mu gusozera abashengijwe bose bari basavye kwezwa. Bavuze ko atakintu na kimwe cemeza ko bashatse kwica umukuru w'umugambwe Saint David de mu ntara ya Kayanza, baca basaba sentare ko yobona ko ari rementanya bakorewe. umushikiriza manza mukuru we yasabye ko ugwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza gukomezwa mu mpande zago zose aho naho yari yasabye sentare kubagumiza ko igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 kuri umwe wese ico gihano ico sentare isubiramo ya Ngozi yagumije kuri iyo misore ibiri kwezwa bari basavye gongera basabirwa n'umushingwa manza wabo nta gakiro vyahawe na sentare isubiramo ya Ngozi. Naho hari havuzwe abari gutanga amafaranga y'agahembo ku ari kugandagura uwo arongoye umugambo uri ku butegetsi mu ntara ya Kayanza nta kibazo kijanye n'abari inyuma yabyo canke abari gutanga ayo mafaranga cyigeze kibazwa mu ntara y'Icese gushika urubanza ruje mu mwiherero. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2018 mu ntara za Mwaro, Kirundo na Gitega mu Burundi habonetse indwara y'akaranda yiraye mu ihene irazitsemba, hapfuye 3,000. Harakorwa iki rero muri iki gihe? Mugenzi wacu Ryan Itangishaka yaganiriye na Desire Ntakirutimana, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gipima indwara z'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Ntakirutimana aratangira asobanura iyi ndwara iyo ari yo.
Murakoze cyane kwa mwampamagaye mu kiganiro cy'ibi cya Amerika kugira ngo dufashanye gutanga umuco ku bijyanye n'iyi ndwara. Iyi ndwara rero iri mu gihugu bayita indwara y'akaranda k'ibitungwa, ikinyamazuru bakaba bayita pestibititiri nyina. Iyo ndwara rero ahanini ifata ibitungwa bito bito byuza, impene n'intama, nta bindi bitungwa ifata mu bisanzwe. Indwara yandikira cyane, ikaba ahanini irangwa n'ibimenyetso by'uko usanga igitungwa cyafashwe kirakanga ubwa mbere kigahinda amaso wuguriye mu jisho ukabona ko hahishiriye harungurije, hanyuma mu nyuma haraba ngo ibintu byo kuzana amarira yoroshe, ariko mu nyuma ayo marira akahava avamwo ibintu ishaka gusa n'amashirashira ngere biranashika ugasanga igisho dagiye n'igiharage ibyo bita kirafiki, akantu kera gatuma n'igisho rihuma. Ikindi kiranga icyo gitungwa ni uko usanga mu mazuru ndetse no mu kanwa haza ibyo bintu nyine, ugasanga hazamwo ibiseruseru bishaka gusa n'amashirashira ariko atari amashira nyezina. Rero uranasanga kandi igitungwa kiri hari igihe bishyira ugasanga cyabaye nk'ikizinga umutwe, ugasanga rimwe na rimwe kirakorora kuta, icyo twite kuta igihari mu Faransa, ugasanga ibintu byuta ibintu bishaka kunyuka cyane, ndetse no kwica ibitungwa irabyica kenshi. Igitungwa gifashe usanga kimara nk'iminsi 10-15 igakibishi kandi kirenze ibizibiri kitarapfa. Twebwe twari ahantu hakuru hakomeye cyane ni mu ntara ya Gitega, aho ikaba yarafashe amakomine ya Gitega na Rusange, Bugendana na Mutaho, ariko kandi twarayibonye mu ntara ya Kirundo na cyane cyane muri komine Busoni no muri Mwaro muri komine Busoro na komine Nyabihanga, naho mukanya bambwiye ko hariho iyindi komine ishobora kuba yafashwe ariko ntituragenda ngo dufate ibipimo dusuzume turabe ko by'ukuri byo bari byo. Baraniteka kandi ko iyo ndwara yoba yashitse umurambo, ariko umurambo gushika uyu masaha biragaragara ko atangoranye nyezina zihari, mugabo duhanura aborozi ko baba abari mu ntara zegereye cyane cyane izo ntara zafashwe, turabahanura cyane ko boguma barikanuye kugira ngo babone ibimenyetso bidasanzwe ku bitungwa by'impene, ku bitungwa by'intama, bace babimenyesha abajejwe ubworozi muri DPIE, babimenyeshe abajejwe intwaro, bikanatwege banabitumenyeshe kugira ngo ingingo zibere zifatwe.
None umuntu yihweje canke akubise amaso inyuma byagenze gute, bitungwa byatewe gute n'iyi ndwara?
Ibintu byateye by'ukuri biragoye kuvuga neza ibintu byagenze. Murabona indwara y'akaranda yadike, hari igihe kumbure umuntu asamiye n'ibyo yazananye, ariko ikintu nyamukuru ni uvuga ni uko mu gihugu twaratewe dutegerezwa gufatira ingo zibereye kugira ngo dukingire ibikorwa byacu indwara zigume irandagata ngo kumbure kwa gusanga uruhombo rwayo rwinshi cyane mu butunzi bw'igihugu eka ndetse n'ubutunzi bw'imiryango gikuru. Rero jyewe mvuga nuko twomera amagabo tukumviriza impanuro abagezwa intwaro n'abatezi by'uburimi n'ubworozi bariko baratanga ku bijyanye n'ingingo zafashwe kugira ngo tukinge ibihabye irandagati mu gihugu. Kandi ndashimira cyane mbere mbonegweho abenegihugu bo mu izi ntara reka mbere n'abahandi kuko ubu bafashe nka ntama ingingo zafashwe n'ubushikiranganji dusanzwe twagwamo kuko iyo bitagenda uko ikaraba ingene kiza kimeze n'ingene kirandagata n'ingene iyo migera y'indwara isanzwe irandagata ni ukuri ibintu byari kugenda nabi gusumba. Rero nicyo gituma babasaba ko bubandanya bagira ibishoboka byose bakumviriza izo mpanuro kuko no mu bushikiranganji nyakubahwa mu bushikiranganji asanzwe turongoye icyo kibazo yaragifashe nka ntama ndetse n'ejo ku munsi w'ejo yaranagirishije ikiganiro abo abasanzwe bakorana n'umushikiranganji mu bijyanye n'iterambere ry'uburimi n'ubworozi mu cyo yabashikirije ikibazo cyarimo. Rero ukuri bitwicaye ibikorwa biri kubirakorwa kugira ngo turandurane n'imicukiza kitaramatandakasi.
Murakoze cyane. Mwavuze ko iyi ndwara ifata ahanini impene n'intama gusa, bamwe baribaza bati none abantu bobo ko bafite amakenga bobo boyandura canke ni neza na neza nkuko mubivuze impene n'intama gusa?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe hari indwara nyinshi z'ibitungwa ushobora gusanga zishobora kuva ku bitungwa zikandukira abantu ndetse hariho n'iziva ku bantu zikandukira n'ibitungwa. Izo ndwara mu Bufaransa bazitanga na mazonozi. Rero tugira amahirwe iyi ndwara yateye impene n'intama ipetipetikiri nyina si indwara mu bisanzwe ishobora kwandukira umwenegihugu iva ku bantu rero ngo yandukire ibitungwa. Ariko impanuro ukunda guha abantu yaba indwara yandukira abantu yabitabandukira turahanura cyane abenegihugu ko mu bijyanye n'amagara yabo ko atari byiza ko umwenegihugu yofungura igitungwa cyifishije kuko iyo igitungwa bifite kigapfa kicyitije naho kidacyizwe n'isanganya gikubiswe n'inkuba kigonze n'imodoka cishwe n'indwara cyane ikindi kintu cyose cyamaze kwicisha kigazira ko umwenegihugu agifungura. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nacyo ni uko mu bintu bishobora gutuma indwara irandagata inyama zirimo. Iyo rero babazi ibitungwa usanga cyane cyane mu mahaha mu nsogi eka mbere no mu bindi bihimba imigera y'indwara irimo. Ibyo umuntu asumye ako kanyama akagenda kugafungura iwiwe abajyanye kwanduza ibitungwa biri mu mubiri wiwe. Rero ntihagire abantu ku mbuga bagira ubwoba ngo bagiye gupfa cyangwa bagiye kugira ibibazo bijyanye n'amagara kubera icyo kiza cy'indwara. Ariko ndabitubiyemo abenegihugu birinde gufungura igitungwa cyifishije. Igitungwa kirwaye nibahamagare muganga agisuzume hama barabe ko ibintu bikomeye abone kugira abenegihugu kugira ngo bagifungure. Nubwo kwirinda cyane ibintu bijyanye n'amabagiro kuko ubwa mbere bishobora kuca kiragiza indwara hose mugabo abenegihugu barime ntibagiye kugira ibibazo by'amagara. Ariko bamwe bibuka ko iminsi yose umuntu yofungura igitungwa yamaze guca mu minwe ya muganga w'ibitungwa yasuzumye neza akabona ko atangaruka mbi ishobora kugera ku magara y'iminsi.
Reka tujye rero ku murongo wa telefone twakire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro nabo nyene bashobora kubishikiriza. Duhere kuwitwa Pascal. Mahoro neza Pascal.
Mahoro cyane.
Urahura komeye.
Rega turashima Imana.
Ni vyiza. Uduhamagaye uri hehe Pascal?
Mbara ndi Bujumbura muri Rohero.
Kibazo?
Yego, twariko twumva ivyerekeye indwara yafashe ibitungwa. Yego, vraiment birababaje ariko neza na neza yavuze yuko iyo ndwara idashobora gufata umuntu ariko ifata ibitungwa bito bito. Ihuza mbo igitungwa cyuza sinzi ko ingurube zoba zirimo mushobora kuca mutubariza uwo mutumire ko ingurube zoshobora gufatwa kuri icyo kintu. Mbo ikindi nacyo hari aho usanga impene kuva kera narindi zamye zuta zikongera zikagwara n'amaso buke buke mugaho zikazana ibintu by'ibishirashira bakavuga yuko amaso agaheza akandukira hari zitaheza ngo zute sinzi rero yuko icyo gihe bazari yangwa nahone iyo ngwara yarandukira mugaho sinzi yuko ariyo yiyo oye bagira ati basubire kugira mu dutomorere neza ko iyo ngwara ariyo yoba ari imwe ya kera nuko ari nshashi yoba yadutse mu ubuvuru
niyukuri uratwumva
ndabumva
mahoro neza duhamagaye uri he
mahoro ndabamagaye ndi Bujumbura mu Gisagara
duga ku jambo
ego nanje nako ndumviriza ibyo bijyanye n'izo mpene zafashwe n'ingwara ya karanda k'impene numva ari ingwara idasanzwe inabwigoye kubera ko yaranarigise n'impene nyinshi zarapfuye nk'uko twagiye turabyumva none ko numva n'izindi ntara zihaye zifatwa ubwa mbere urumva za byahere mu ntara imwe cyangwa zibiri ariko tugeze ku ntara zitari nke ziko zirafata nta kuntu none ko ibitungwa biza birava mu ntara bijya mu yindi kandi n'ubwa mbere imbere y'uko bayimenye iyo ngwara byagiye biragendagenda nta kuntu iyo ngingo yofatwa ku rwego rw'igihugu ibitungwa iz'impene bikaba barabangiriye kubibaga cyangwa kubitwara kubera ko ushobora gusanga no mu zindi ntara iyo ngwara yaramaze gushyikayo hasigaye ko yibonekeza gusa kuko impaka ngo iyo ngwara iba yaramaze kuyibonekeza irashobora kuba irimo izo mpene umugera uri iyo mugabo utaraje habona ugahita usanga ibitungwa byinshi bigenda byaranduye hanyuma ko muri kadasanga iyo ngwara irarandagata mu ntara zose ibitungwa bitari bike birahagira ingorane cyangwa kumbure nimba ari uburyo bwo gupima nta kuntu boraba bakabikora hakiri kare kuko iyo ngingo hamwe yomara umwanya munini n'igihombo kinini cyane ku bantu basanzwe batunzwe no kudandaza inyama cyangwa banashaka batunzwe n'ubworozi muri rusange nta kuntu bokora ibipimo n'ingoga bishobotse bakatangira n'umuti wo kuvura kugira ngo ibintu bisubire nk'uko byahora murakoze
cyane ni ukuri
icyo nubwira Pascal ni uko indwara ari indwara idafata igitungwa cy'ingurube ibitungwa cy'ingurube ntigifatwa n'iyo ngwara rero bishyitse ku mbure akabona hariho ibibazo by'ibitungwa by'ingurube bishobora kuba ari indi ndwara mugabo iyo ari aka karanda twise pepe nyina rero ingurube ntizifatwa ariko icyo namubwira ni uko ingurube na zone zifite indwara zazo zindi bishyitse ku mbure akaduka akabona hariho ikibazo rusange cyangwa y'ibitungwa ariko arafata igitungwa cyangwa ikiriya yo kwegera abaganga b'ibitungwa akegera abo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ku mbure bakamuha umuco nibyo ku bijyanye n'uko hariho indwara zimwe zimwe zahora ziza ibitungwa bikuta bikagwara amaso bikagira ubuherere ku munwa kujya ku y'indwara nyine turiko turabona ibyo ni ukuri indwara uri kurayiraba mu ntango urashobora kuyishyiranya n'izindi ndwara zikaba tumenyereye ku bitungwa aha navuga nk'amatovu hakuto k'impene n'intama n'izindi ndwara zimwe zimwe usanga zigira rero ubudasa ni ukuntu ari indwara ahishitse usanga yica cyane ni indwara yica cyane kandi niyo dupimye turamenya ati iyi ni indwara yicanye n'iyindi rero mu bisanzwe indwara twabonye ngaha bubaye ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi dupima iyo ndwara mu bindi bihugu twahora tuyumva tukumva ko ibintu biri bimwe bimwe haba mu bihugu bya Aziya eka no mu bihugu bitari bike byo muri Afurika iyo ndwara iriyo haba muri Afurika yo mu buraruko n'ahandi mbere no muri Afurika y'epfo no mu bihugu byo muri Afurika y'epfo iriyo iriyo ariko ibya mbere tubonye ikiza gishobora gutwara igitunga bingana gutyo mu gihugu ku mbuga ntihagire ububona ibimenyetso ngo atabifata mu minwe ntabwire abantu katubimenyereye impene zirira amaso zikagwara nukuri iyi ndwara irica cyane impene n'intama iyi ndwara irandukira cyane impene n'intama kandi ni indwara izana agahombo kanini ku gihugu ni indwara ishobora kuzana agahombo kanini ku borozi nicyo gituma bayibonye buca babimenyesha kugira ngo dufate ingingo zibereye
ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda akarada k'ibitungwa mu ntara zimwe na zimwe z'u Burundi muhumure ntabwo iyo ndwara ifata abantu nk'uko Desire Ntakirutimana amaze kubisobanura ayobora ikigo cy'igihugu cy'u Burundi gipima indwara z'ibitungwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi iki kiganiro muri isanga mushobora no kugikurikira igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gisata muri isanga mukareba rero itariki cyangwa se igenekerezo cyahitiyeho murakarama.
Thank you.